mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Nininahazwe. Ejo aho bukera u Rwanda ruratangura guharura abanyagihugu barubamwo uko bangana no kurimbura uko babayeho.
Twarateguye neza ubu bahubwo ibarura twaritangiye, turimo turabarura ingo, twazitangiye ku itariki ya 10, tuzarangiza ku itariki ya 14 z'uku kwezi.
Uyu ni Yusuf Murangwa, umuyobozi mukuru w'ikigo kijeje gutororokanya ibiharuro mu gihugu cy'u Rwanda. Muyagezweho ijya nino ku isi, abarenga 40 bahitanywe n'isanganya y'umuriro yadutse mu isengero muri Misiri. Ugutana mu mitwe hagati y'Uburusiya na Ukraine mu icungararo yahari uruganda rwa nuclear muri Ukraine kurabandanya. Ido ni duyano makuru yose ni mukanyi sase mwe hafi ya maradio yanyu. Amakuru yacu tuyahere kuyagezweho ijya nino ku isi. Muri Misiri aho abategetsi b'ico gihugu batangaza ko abantu barenga 40 baguye mu isanganya ry'umuriro ryadutse mu isengero ry'abakopte riri ku murwa mukuru Caire. Ababa ba 15 bakaba bakomerekeje n'uyo muriro. N'igihe umuriro waduka abari mu isengero bagera ku 5000 nk'uko abategetsi ba Misiri babandanya kubivuga. Iturokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ejo rya Amerika rikesha ino nkuru rivuga ko benshi mu bahitanywe n'uyo muriro ari abana. Kurundi ruhande ariko itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP rivuga ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Misiri bwabuze ko abahitanywe n'umuriro uno wa munga ari 55. Amatohoza yo kwemeza icateye uwo muriro aze yamaze gutangura ni mu gihe ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu busigura ko bwikeka ko umuriro uno wa mungu wabatewe n'icuma co gukanyisha inzu kiri ku igorofa ya kabiri. Muri Ukraine gutana mu mitwe hagati y'ingabo z'ico gihugu n'iz'Uburusiya mu icungararo y'uruganda rwa nuclear rwitwa Zaporizhia kurabandanya. Ukraine yagirije Uburusiya ko bubandanya kugaba urutavana ko ibitero vya rokete kuri urwo ruganda, yongera igabisha ko ivyo bitero bishobora gutuma haba insanganya rikomeye ry'ubumara bwa nuclear. President wa Ukraine yabwiye Uburusiya ko ingabo ziwe ziteze guhigura n'ingabo z'Uburusiya, yemeza ko ziriko zigaba ibitero mu icungararo y'uruganda rwa Zaporizhia. Kurundi ruhande ariko Rusiya ahubwo uvuga ko Ukraine ariyo irasa iri mu micungararo y'urwo ruganda. Urusiya muribuka ko bwigaruriye urwo ruganda rwa nuclear mu kwezi kwa gatatu haheze iminsi mike cyane butanguye gutera Ukraine. Abahinga mu by'ubumara n'ibirwanisho ruhonyanganda ku mugabane wa Buraya bagabishije ko ibitero mu micungararo y'uruganda rwa Zaporizhia bidahagaze maguru masha hashobora kuba akaga isi itazokwitura. Ishamwe mpuzamakungu ONU rikaba ryasavye guhabwa uruhusha vyihuta kugira ngo rishobore gushika hari urwo ruganda kuraba uko ibintu bimeze. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi. Aha muri Amerika hari umugwi w'abashinga amateka n'abakenguza amateka batanu ba kino gihugu bari kubagendera Taiwan. Abashinga amateka n'abakenguza amateka barongowe na Senator Ed Markey, umusenator w'umudemokrate wo muri leta ya Massachusetts. Bakaba bazomara iminsi ibiri muri Taiwan aho bazohura n'abategetsi b'ico gihugu bakaganira ku vy'imigenderanire ya Amerika na Taiwan. Umutekano mu karere Taiwan ibarizwamo ivyo guhanahana ibidandazwa n'ibindi bibazo birimo icuka kibi hagati y'Ubushinwa na Taiwan. Abashinga amateka n'abakenguza amateka ba Amerika bagendeye Taiwan inyuma y'indwi hafi zibiri. Umukuru n'amashinga amateka ya Amerika na Nancy Pelosi agendeye ico gihugu. Ubushinwa bwari bwagabishije buvuga ko hakaramuka hari umutegetsi wa Amerika agendeye Taiwan buzokwihora. Mu bikorwa bwakoze bwerekana ko bwababaje n'urugendo rwa Madame Pelosi muri Taiwan harimo gutera misile no kurungika indege z'intambara mu kirere cyo mu micungararo ya Taiwan. Icuka kibi kiri hagati y'Ubushinwa na Taiwan kimaze imyaka myinshi kikaba gitegwa ahanini n'Ubushinwa bwemeza ko Taiwan ibwe gukira gutyo ugasanga itarikwiye kugirana ubucuti ugari bwo bwose na leta zo mu mahanga. Ni mu gihe Taiwan yo yemeza ko ari igihugu cikwije kibwirizwa kugenzura ivyacu Ubushinwa butarinze kuijamwo. Ano makuru yose ageze ho igenino ku isi muheje kumva na yandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Heja aho bukera ico gihugu kiratangura kugira rusansuma yo kumenya abanyagihugu bakibamwo congere kirimbura imibereho yawe. Ibivuye muri rusansuma izokwerekana abanyarwanda ba mu Rwanda no mu mahanga uko bangana, leta nivyo izohera ko mu kugena imigambi itandukanye igenera abanyagihugu. Rusansuma igiye gukorwa mu Rwanda higira iya gatanu ya mbere yabaye mu 1978. Mugenzi wacu Team Ishimwe yavuganye na Yusuf Murangwa, umuyobozi mukuru w'ikigo kijeje gutorokanya ibiharuro mu Rwanda, atangura mubwira aho iki gikorwa kigeze.
Twarateguye neza ubu ahubwo ibarura twaritangiye, turimo turabarura ingo, twazitangiye ku itariki ya 10, tuzarangiza ku itariki ya 14 z'uku kwezi. Nyuma yaho turuhuka umunsi umwe, hanyuma dutangira ibarura ku itariki ya 16, turangize ku itariki ya 30.
Ubundi ibarura nk'iringiri rigamije iki?
Rigamije kumenya umubare w'abatuye mu Rwanda, ariko n'abanyarwanda batuye hanze nabo tuzababarura uko bishoboka kugira ngo rikoreshwe mu igenamigambi.
Ubwo ni ukuvuga ko abanyarwanda baba hanze, iyo babaruwe bari hanze bakongerwa kuba mu gihugu, byabishatse kuvuga iki?
Ubundi ibihugu biteganyiriza abanyarwanda cyangwa abenegihugu baba mu bihugu byabo, ariko n'abahanze nabo barabateganyiriza. Hari akazi kenshi za ambasade zikorana n'abanyarwanda baba hanze, birumvikana kugira ngo babateganyirize ze serivisi neza, kubamenya byaba ari byiza. Ariko nabo abenshi rimwe na rimwe bajya basura n'igihugu, nabyo birafasha.
Ubwo niba numva neza, nk'ibihugu wenda harimo abanyarwanda baba hanze ariko u Rwanda rudafitemo ambasade, icyo gihe bigenda gute?
Icyo nabwo ari ikibazo, kubera ko cyane cyane ku banyarwanda baba mahanga tuzakoresha ikoranabuhanga applications. Ntabwo ari ngombwa ko bagera kuri ambasade cyangwa ambasade bageraho, neza fomba bashobora kuza kuri internet zoroshye, ku buryo nta kibazo byabatera.
Bivuze ko bashobora no kubikorera mu ngo aho batuye?
Mu ngo zabo nta kibazo.
None izo application rero bazazibona gute?
Dufite contacts tunyuramo na za community zindi z'abanyarwanda baba hanze basanzwe bakorana nabo, nibo bazabona izo contacts.
U Rwanda ruba rutuwe n'abantu b'abanyamahanga bahatuye bafite adresse, niko nabyita, abo nabo barabarurwa?
Nabo bose barabarurwa, kubera ko leta nabo igomba kubamenya kugira ngo nabo ibagenereza serivisi.
Mwibarura nk'iri ngiri yo mukora, hari imbogamizi zikunze kuba wenda zaboneka? Imbogamizi zishobora kuboneka mwibarura nk'iri ngiri zihe?
Iyo byateguwe neza nta mbogamizi ziba zihari. Kugeza ubu ngubu nta mbogamizi turimo kubona, biragenda neza.
Ibarura riba mu gihe kingana gute ugereranije?
Tubikora rimwe mu myaka icumi. Kubikora rimwe mu myaka icumi nibyo bikenewe. Ariko bitabujije ko hagati aho dukora andi mabarura menshi yunganira iri barura.
Ntabwo hajya habaho kwibeshya ngo usange wenda hari ahantu imibare yagiye busana?
Ibyo ntabwo tubyita kwibeshya. Hagati y'iyo myaka cumi tugenda duteganya icyo twita projections. Rero iyo tuvuze ko ari miliyoni nka 12, tugasanga ari miliyoni nka 12 n'ibihumbi 50, ntabwo ari ukwibeshya, ni update, nuko updatinga gusa tugakomeza.
Murangwa Yusuf, umuyobozi w'ibiro by'ibarurisha mibare mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Urundi nabwo buzokora rusansuma yabwo mwaka uza. Mu mpera z'ukwezi kw'indwi, bamwe mu bahinga barimwo abo mu kigo kijeje gutororokanya ibiharuro ISTEBU, abo mu bushikiranganje butandukanye, ibigo vya ONU bitandukanye, n'abari mu mashirahamwe yigenga, barahuye barabira hamwe ingingo nyamukuru zizoja muri rusansuma yo mu mwaka uza. Ibindi kuri no nkuru, reka tubaze mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Umuyobozi mukuru wa Istebu Nicolas Ndayishimiye yavuze ko irusansuma ifite akabirya bitewe n'uko ari inshuro ya mbere izo bitunganijwe iraba igatororokanya ibiharuro ku bijanye n'igurirana ry'abanyagihugu uburimyi n'ubworozi mu gihe izindi zose zahora zisunga gusa igurirana ry'abantu. Uyu muyobozi yasiguriye abamenyeshamakuru bari Bujumbura ko izofasha mu gutegura imigambi iteza imbere Abarundi.
Irusansuma izotuma turonka ibiharuro bigezweho kubera ibiharuro byavuye muri rusansuma ya mu mwaka 2008 no vuga ko bizabyarataye tuzoranga ibiharuro bigezweho n'ibindi biharuro bifasha mu kugira ngo abafata ingingo cyangwa abategura imigambi iterambere mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bakoresha. Rusansuma nayizanye akabijya ni uko icyishyiramo ibijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ikindi ni uko tuzokoresha ubuhinga bwa none kugira ngo twerekane aho uburaro bw'abanyagihugu butumbereye, inyubako zose zubatswe zifasha mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi, aba ari amashuri, amabarabara, amavuriro n'ibindi y'abamahoteli.
Mu bisata by'uburimyi n'ubworozi abazosansuma bemeza ko bazobashimangira cyane, ubona ko atagiharuro na kimwe cy'ukwizerwa cyari kihari gishingiye kuri rusansuma y'igihugu nko Ndayishimiye atwara Esteb abivuga.
Mu burimyi n'ubworozi tuzoraba ibitare bike. Ubwa mbere icyo tutezwa kuraba ni ukubanza kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi n'iki mbe borora ibiki barimo ibiki, hanyuma ibyo biheze bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima. Hariho ibikoresho bigezweho cyane bakoresha za bikoresho bya kera, hanyuma tuzajya dukora andi matohoza yimbitse mu bijanye n'uburozi, mu bijanye n'uburimyi bw'imboga n'ibyamwa n'abatera ibiti borora inzuki.
Richmond Yemoko aserukira ikigo cha ONU cyita igurirana ry'abantu Finwap mu Burundi yashimye cyane integuro. Yemeza ko Burundi buri mu bihugu bike bimaze gutegura no gutunganya bene irusansuma ku mugane wa Afrika, asanga bizofasha ico gihugu kugera ku migambi y'iterambere y'ikinyejana.
C'est une première au Burundi et je dirais c'est l'une des premières fois sur le continent. Il y a très peu de pays qui l'ont fait et donc c'est une opportunité pour le Burundi de démontrer.
Nakatabonetse mu Burundi kandi novuga ko biri hake cyane ku mugabane, hari bihugu biri kurusha ibya Afrika bimaze kubikora. Nakaryo ku Burundi kukwerekana icyo bushoboye mu gutororokanya ibitigiri by'igwirirana ry'abantu no kubikoresha. Mu Burundi Finwap yarateye intego twigoro twose two kwegeranya ibitigiri na rusansuma zose zo muri kahise. Mugabo birakenewe cyane ko haba ukumenyekanisha kurusha ibiva muri za rusansuma. Rimwe mu byo Finwap jejwe harimo gufasha ibihugu gukoresha ibiharuro yifatiye kwigwirirana ry'abantu mu gutunganya za politike n'imigambi ituma ubukene bugabanuka.
Dans la formulation des politiques et des programmes visant à réduire la pauvreté.
Nicolas Richmond yatangaje anashimangira ko yavuze mu izina ry'ibisata byawo n'ivyose. Imwe muri iyo migambi leta ya Burundi yaramaze kuyimenyekanisha nuko kuva mu 2025 ata muryango n'umwe worenza abana batatu. Muganga Tadendi Kumana umushikiranganje w'amagara y'abantu yabitangaje kuwa 11 ku kwezi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gurirana ry'abantu.
Leta y'u Burundi iraje ushinga nuko abenegihugu bogira amagara meza. Gutandukanya imvyaro no kuvyara bake ni inkomoko y'amagara meza. Nico gituma duhamagariye abenegihugu kugabanya imvyaro kugira dushikire ryahangiro ry'igihugu cacu cyuko mu mwaka wa 2025 atamuvyeyi yorenza abana batatu. Inacho gituma tugire dutangure umugambi wo gukorana n'inzego zose z'igihugu, abitorewe nabe n'igihugu, abaremesha kiyago, abarongo ya mashengero, twese tuzuzanye kugira duhimirize abubatse biciye mu mategeko ngo bavyare abo bashobora kurera mu gukoresha uburyo bwo kurondoka ku rugero butangwa kwa muganga canke uburyo kama.
Ibitigiri bitangwa nabo ni vyerekana ko Abarundi bari hagati mu gihugu bangana n'imiliyoni 12,251 6,656. Ibice 13.18% kw'ijana baba mu bisagara. Uburundi bukaba burimwo ibice ubusa n'uduce 15% vy'abantu ba mu isi yose ubu baba hafi imiliyari 8. Mu mwaka wa 2011 nihise yuzuza imiliyari 7 z'abayibamwo. Uniteganya ko mu 2050 abayituye bazoba bagera ku miliyari 9 kandi ico gihe nyene ibice 36% vy'abantu bakazoba baba mu bisagara. Eroje buri ka neza ijwi rya Amerika.
Chutizi jwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihugu cy'u Burundi havugwa ikibazo cyo kutitaho bishemeye abarwayi bo mu bitaro byitiriwe umuganwa Ludoviko Rwagasore. Uretse kwitabwaho neza, abanyagihugu banavuga ko isuku y'ivyo bitaro atari kirenga. Muravyumva mu nkuru y'imenyesha makuru wacu i Kigali mu Rwanda, Thierive Ndayishimiye.
Abagwariye muri ivyo bitaro bya Prince Louis Rwagasore bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika batangura bashima uko bakirwa bagishika muri ivyo bitaro.
Nishika ngaha mu bitaro kubera na gendemvye ivyo mu ntango ntavyo nakurikiranye neza, gusa maze gutora agahengwe bimwe mwe narashoboye kuvyibonera.
Ego umuntu wese ashima kuvyo aba yarabonye bamukoreye. Jewe ku ruhande rw'iwanje ndashima kunyakira bagize, byabaye byiza n'ukuri.
Barakwakira neza muri iri janse, bakakwakira neza nyine bakakwitaho.
Naho bimeze gutyo kandi basigura ko umwitwarariko wa bamwe mu baganga bahakorera atari mwinshi cyane, kuko hari abo bakenera ababafasha bakababura. Uku niko babisigurira Ijwi rya Amerika.
Aho bijya kugoranira ni ngaha tumaze gushika mu bitanda, niho ushobora kurondera umuganga ari serumu izibye, ugasanga umuganga ntiyihuse kuza. Isaha imwe amasaha abiri araheze. Iyo udafise uburyo bwawe ku mufuko, urashobora kumarana deju utari nk'umuntu agusinyira kugira ngo uronke iyo miti.
Ibitaro byitiriwe umuganwa Ludoviko Rwagasore ni bimwe mu bitaro bikomakomeye bya leta biri mu gisagara hagati ca Bujumbura, byakira abagwaye benshi bava mu mihingo yose y'igihugu. Abagwariye muri ibyo bitaro ntibatinya kuvuga ko isuku ryaho ryatosekaye cyane, ibyo bavuga ko bishobora gushira ubuzima bwabo mu kaga indwara zikongerekana. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, umwe muri abo uku niko abivuga.
Hari isuku rike hano, abakozi ntibagikoropa neza ngo abagwayi baba ahantu hasa neza hamota neza. Narabwiye umukuru wa rino vuriro nta na kimwe cyahindutse, kuko twari turi muri shiririji. Kandi muri shiririji ni ahantu h'ibikomere, hategereza kuba hari bien propre, haba mu matoilete, haba mu mashambure, ariko twaraba ahantu ugasanga haranuka.
Ibindi bibazo bagaragarije abakunzi b'Ijwi rya Amerika birimo ico kutaronswa imiti ku bari mu bitaro, bagasaba ko bohabwa imiti bakishura mu nyuma nk'uko izindi serivisi zo kwa muganga zikogwa, na cyane cyane kuba baratanze amafaranga y'ingwati imbere y'uko binjizwa mu bitaro. Aha kandi banavuga ko indwara ya malaria ishobora gusindikaza abagwariye muri ibyo bitaro, kuko batagihabwa imisegetera irimo umuti wirukana imibu. Bagasaba ko indongo z'ibyo bitaro zogira ico zikoze.
Hari uje kwibuza hano baraguhumuye hano umusegetera w'intuzenya w'ibitaro, kuko si bose bashoboye kuza bafise umusegetera. Rero no ngaha kandi udafise cyiza ni umusegetera, nta musegetera baguha. Urashobora kuza kwivuza ukivuza infection ukatahana marari.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone n'urwego abagwayi bavugiramo mu Burundi SEMABO, nabwo rwemeza ko inyifato y'abasanzwe bakira abagwayi kwa muganga atari nziza. Sylvain Habanabakize ajejwe kumenyesha amakuru muri SEMABO Cadre d'Expression des Malades au Burundi kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Ubwo twashike kwa muganga ukabona ko agaca ku mugwayi, ehko ntitwavuga ko atoje ijana kwijana, ariko harimo utunenge tukibona. Aho twavuga kwakirwa nabi byo gushaka kuraguriza umugwayi no kutamwereka aho yuhuje kwipfuza. Rero umucama tuvuga ko hariho ishaka ryo kwakira ku mugwayi mu Burundi kubahirizwa, ariko turacabona abantu bamwe bamwe bakora ku bitaro bagifise ingendo gayitse, aho usanga batubahiriza agatega ku mugwayi.
Sylvain Habanabakize abandanya asaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gufata mu minwe ibyo bibazo byose birangwa mu mavuriro. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abarongoye ibitaro Prince Louis Rwagasore, ribabaza kuri ibyo bibazo bishikirizwa n'abagwariye muri ibyo bitaro. Muganga Bonite Habyarimana arongoye ibyo bitaro twagerageje kumurondera kuri telefone, adusubiza ko ari mu nama. Tumwandikiye ubutumwa bugufi, naho yishuye ku kibazo kijanye n'ibura ry'imiti ku baba mu bitaro. Yagize ati: "Mu bugenzuzi nakoze muri iyi minsi, nta bura ry'imiti ikenewe ku bagwariye mu bitaro rihari, kuko mu bubiko bwayo irahari. Naho ku bindi bibazo bijanye n'abaganga badakurikirana abagwayi neza n'ikijanye n'imisegetera abagwayi bavuga ko batakisanga kwa muganga bikabasaba ko bayizanira ibyo bibazo naco yabivuze ko mu butumwa bugufi yadusubije mu mwaka wa 2020 harashizweho haranemezwa amategeko mashasha yerekeye uburenganzira bw'abagwayi n'abaganga mu gihugu hose ariko gushika ubu narashigwa mu ngiro nk'uko rwego ruvugiramwo abagwayi SEMABO rwabitangarije Ijwi rya Amerika ayo mategeko akaba yari yaremejwe n'inzego zitandukanye muri leta y'u Burundi zirimo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu amashirahamwe atandukanye aharanira agateka kazi na muntu n'abayobozi b'ibitaro bitandukanye bibarizwa mu gihugu SEMABO ikavuga ko kuba dashigwa mu ngiro bishobora gushira ubuzima bw'abagwayi mu kaga na cane cane kw'amategeko menshi mu yari yaratowe akanemezwa yarayo kurengera abitura ibitaro kugira ngo batunganirizwe neza Thierry Ndayishimiye Ijwi rya Amerika Kigali
Ijwi rya Amerika tubandanirize ku gakino Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
Mugomba mwumvirize Combo Taxi Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
Munenda kusikiliza Combo Taxi Taxi ya Grand Lac
Kwa sendi kumbakari kwa kwa rogo shwema kanyo wei.
Lekani siyene, kumbo taksi nila shika.
Kwa karibu madaro, urahoneza.
Nushona kunyishutani kere, egira yo. Egira ya imavuta imoteru fise kumboki. Egira yo nune kere, gitake chanyi nwa kila hatu.
Mbabari rugosu.
Egira yo.
Na kumbo taksi ni ingi ini na ije kujenda. Nuko sanzara kanu ni magutunga ni muri moteri. Aho gwinjira rugosu wewe chemimbe.
Mwakanu uri kurakora muri moteri.
Ego.
Wewe
ndio
umunyamuhumu ariko
mane kibazo sibyo
tukari bubone bira kwerera honyene chauffeur wi taxi nyene ari he
singose
jambo mama
jambo sho
karibu ikala pambele tu njo kwa bien ko kahewa karibu mamangu karibu sana
ahubwo sho
abe
bya kugendeye gute ngo ushobore kuriko umunyamuhumu akore ku modoka yawe ibi ni biki
mama Maki iteza kwa kia mzuru kazengulusha kwa lulimi yako mara saba mbele ya kusema.
Mwangwiki, jesi ndabzumbu, urashuwa pizza ila babani. Jeni nivaza kutabati.
Mama, unamaanisha nini ya kusema siya babatu, batu gani?
Awanya muhumuru, abandi ndiko ndabuga ni bani. Mwenzi yuko ni mura kimati. Huu nini mitima yao, ili ravura umenga ni mziru.
Mwela?
Yudzu yemo ubuhoma nukule henda kurahiki. Mwotoka ya ugasanga ilachako me.
Kuma daibiani michini mkufuka.
Mwiki, mwibaza ngo jenda guti abanyamuhumuru je sinda batinye ndashora no kubivugira hejuru.
Bon, okay, hakuna shida tuingia simu taxi kwa msato tabiongelea na tuko tunaenda, si ndio ma?
Jewe ninjira muri taxi.
Ariko se chauffeur niba dashaka kugendura mushiramo ku ngufu.
Aba batitirize ngo n'abamekanisiye bimuhumuru bashobora gukora mu moteri je ngasubira kwinjiramo. Ntibishoboka nibishoboka. Kwanza ndiko ndatumwanya ndi kumvugana na mwebwe. So uje ari he?
Nani?
Mvuganye ne patron wa Combo Taxi ari he? Ari we dufitaniye program. Idiri dufitaniye yo kuntwarira ibintu abivane rusangi yabizana ibugo. Ni byacamo. Ya mwe ntumuze subira no kunyegera. Ahubwo muze za murambo na mukubita isaro tivuta.
Aha. Patron,
Iga.
Baklia watu washa maliza ingia. Kama mere hata enda, basi mi naenda kae ya bohoi.
Okay. Ah. Sanda wana vyo sibiri kumurongo neza na hindwe na mavuta ya motere nyuma kushira mforu tanka. Lero kwa ujo wa agenda wa icheleza wa jenzi. Kanu jara kumupakuza kumenyesha.
Ndiyo patron.
Iye gorgozi.
Ndone la shufu.
Abe.
Wewe, uyumunya muhumu aguha matege kuguti. Kandu kayumbu kayemele.
Aki madam, mina kwenye uruma sana. Na ile yako mbayo ushatia kwa watu wa muhumuru. Nini? Mbo, kia kwanza mina fure kutambulisha kwa patro wangu, njo patro wangu yu.
Ngo? Ushatia kupuka yuko, uyu.
Madam, nishi ime kukuminye pe.
Sawa mama, bon chance. Patro mina enu.
Yego, yego.
Ah!
Ega mana yanje byo nakoze nibiki. Yo nukuri mbabarira jewe ndasabye imbabazi ndashize n'inkoro hasi.
Ni madana nabyumvise rwose ko turi bafeke bimuhumuro nyine nta kintu nagufasha rwose. Sibyo mbabarira pe.
Mu bisanzwe sibyo nashaka kuvuga.
Ukabashaka kuvuga iki rero?
Ega shaho n'ubusaze rego umuntu arateba kadedemba ntaba kivuga.
None se bada uracyashaka gukora n'abantu bafeke bimuhumuro koko?
Yo mve basha. Hamwe byopfa kubera ibyo navuze. N'ukuri nje no bango bike kwa rudu.
Ngwije ki?
Mugabo ngiye nize ikintu kimwe. Sinzopfa nsubiriye n'umunsi warimwe gucira imanza abantu ngo nikubera mamuko yabo. Binshikiye nanje bakampora mamuko yanje nazi ko byombabaza.
Aba nabyo ni byiza kugira isomo umuntu akuramo. Okay, madam. Ngwire twivuganire bya business yacu.
Yo, n'ukuvuga kumbabari.
Chari kiganiro combo taxi. Igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba.
Kwenye radio Voix d'Amérique.
Akaba inunga duce dusozera makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongereye bashikire kuri mikro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe. Ibiganiro n'amakuru vyuno wa Mungu vyegeranijwe na Nadia Taha. Twemi ku izina ry'abagenzi bacu tubike abantu tubifuriza kubandanya muranirwa mu byumvimo byose naho utaha.
Nasikiliza sauti ya Amerika. Tija furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo. Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya kose vjinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi. Aha, kabonekeye benshi. Ejo hiza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara. Ejo hiza nayo yakoze byinshi.